Iyi mukomeje gutega amatwi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramukanye amahoro. Hano i Washington DC muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbaha ikaze mu makuru y'akakanya.
Yaboneka yuko ari ibintu bikineza neza dukunezereza abanyagihugu arindiriyemo amajwi.
Uwo ni Maître Isidore Rufyikiri, umukuru w'umuhari Morena, anenga ibyavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi, ahamagarira abaturage kutagurisha amasambu ku banyamahanga. Turanababwira ku rubanza rw'abaregwa iterabwoba mu Rwanda, itegeko rishya rigenga amadini muri icyo gihugu, n'ayandi makuru tugiye kubagezaho. Ntimujye kure. Reka ariko amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana. Alois Bigirimana, bwakeye.
Bwakeye Geoffrey Mutagoma, turabaramukije namwe muduteze amatwi. Turahera kuyavuga muri Afrika. Abasirikare b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo barisha abarwanyi 26 b'umuhari Islamic Allied bakorana n'abarwanyi b'umugwi witwaje ibirwanisho ADF ucuditse n'umugwi w'intagondwa wa leta ya Kiisilamu. Igisirikare cya Congo cyatangaje ayo makuru ejo kuwa kane, kivuga ko casubije inyuma kandi comoye uyo murwi. Umuvugizi w'igisirikare cya Congo yavuze ko abo bagwanyi bari bateye ikambi ya gisirikare mu gisagara cya Ngite, ariko abasirikare baca barabivuna. Inama yawo nihijejwe amahoro n'umutekano ku isi yarongeye uwundi mwaka w'ibihano kuri Sudani yo mu manuko, harimwo kutagura ibirwanisho, ariko ngo nta gihugu na kimwe cyo ku mugabane wa Afrika gishashe muri ako kanama cyashyigikiye iyo nama iyo ngingo ejo ku munsi wa kane. Ibyo bihano byatanguye gufatirwa Sudani y'umanuko mu mwaka uheze, igihe ubwicanyi bushingiye kuri politike bwanatumye hanaba uguhunga kw'abanyagihugu hamwe n'ubukene bw'ibifungurwa. 5 mu bihugu 15 bishashe muri ako kanama byaranse kwemeza iyo ngingo, nabyo n'Uburusiya, Ubushinwa, Cote d'Ivoire, Guinea Equatoriale na Afrika y'Epfo, ariko iyo ngingo yaruhiye kwemezwa kuko yari ikeneye gusa amajwi 9 kugira yemezwe. Umunyamabanga mukuru wawo ni Antonio Guterres, ejo kuwa kane yaragenye intumwa yiwe nshasha muri Somalia hafi amezi 6 wahoze ari intumwa yiwe yaranswe na Somalia aca arirukanwa. Umudiplomate w'Umunyamerika James Schwan ni wagiye kuba intumwa idasanzwe ya Guterres, kandi yongere arongora umugwi wa ONU wagiye gufasha muri Somalia UNISOM. Swane agiye gusubirira umunyafrika y'Epfo Nicolas Haysom yirukanywe na leta ya Somalia mu kwezi kwa mbere amezi 4 gusa agenywe muri ayo mabanga. Leta ya Somalia yababajwe n'urwandiko Haysom yarungikiye abategetsi ashikiriza amakenga afise kuri Muktar Robo yari umutegetsi mu muhari Al-Shababu, munyuma hitamo kwinjira muri politike kandi asaba kwitoza muri leta yo mu manuka ubushira uburengero. Umuvugizi wa ONU yashikirije ko James Schwan agiye kurungikwa muri Somalia vuba kugira catangura amabanga yiwe. Umwami wa Arabia Saudite Salman ejo kuwa kane yasavye ibihugu vyo mu kigobe c'Abarabu gukorera hamwe mu kurwanya ico yise inyifato z'ubugizi bwa nabi za Iran muri ako karere. Ibyo yabishikirije inyuma y'umunsi umwe umuhanuzi mu vy'umutekano mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Bolton avuze ko Iran ariyo yononye ubwato 4 bwarimwo 2 bwa Arabia Saudite bwarimwo ibitoro ku nkengera z'amazi muri Emirat Zunze Ubumwe za Barabu. Ibyo byagirije igihugu cya Iran cyarabihakanye civuye inyuma. Arabia Saudite, Somambike na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyakiriye inama y'ibihugu by'Abarabu hamwe n'Abayisilamu mu nama idasanzwe yatumwe ko ejo kuwa kane. Riyadi yasavye kwihweza ivya Irani hamwe n'inzira yo guharira ivo mu ico gihugu mu gihe hari ubwoba ko hari intambara ya gisirikare ishobora kwaduka muri ako karere. Mutwigoro two guhagarika abimukira batubahiriza amategeko mu kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Washington yarafashe ingingo yo gushiraho amatagisi yo ku rugero rwa 5% ku bidandazwa byinjira biva muri Mexique guhera ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu kuza. Perezida Donald Trump yabitangaje ku wa kane abicishije ku butumwa bwiwe bwa Twitter. Gushika ikibazo cy'abimukira batubahiriza amategeko kirangiye, ayo matagisi azobandanya kuduzwa kuva ku itariki imwe y'ukwezi kw'indwi, yongera duzwe kandi ku bice bingana 25% kuva mu kwezi kw'icumi. Perezida Trump yashikirije ivyo n'imbere yaho yagiriza igihugu cya Mexique ko ataco kiriko kirakora mu guhagarika abimukira bo mu bihugu byo muri Amerika yo hagati binjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baciye muri ico gihugu. Mushikiranganji na wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi yararahiriye gutwara ikiringo kigira kabiri cyo kuwa kane ku murwa mukuru New Delhi inyuma y'amatora yatsindiye bitamugoye. Modi yitezwe kwihutira kunagura ubutunzi busa n'ubwasubiye inyuma mu mwaka uheze. Abakurikiranira hafi iby'ico gihugu bavuga ko bitabiriye amatora batashize imbere ubushomeri barimo biteze ko agiye kunagura ubutunzi bw'ico gihugu.
Turagushimiye Alois Bigirimana kuri ayo makuru umaze kutugezaho. Amakuru yacu yo mu yaga bigari tuhereye mu Burundi. Nyuma ya umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi asabiye leta kwaka abantu amasambu adafite icyo akorerwamo, akanasaba Abarundi kutagurisha amasambu ku banyamahanga, bamwe mu badepite n'abize bijyanye n'amategeko baramusaba gukosora amagambo yavuze. Basobanura ko ayo magambo aciye ukubiri n'imigambi ya leta kandi yica itegeko nshinga n'ubwigenge bw'Abarundi. Mugenzi wacu Eloge Welikaneza yaduteguriye inkuru ikurikira.
Umushinga mateka Fabien Manjija nino asanga umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yavuze igihushane c'ivyo Burundi bukeneye muri kino gihe, kugurura imiryango kugira ngo abanyamahanga na cyane cyane abagwizatunga bazane imitahe.
Igihushane c'ishifuzo c'umukuru w'igihugu na leta aho ahamagara abagwizatunga kuza kuraba i Burundi bakagihashinga amahinguriro, barahamagaye abarusi, barahamagaye abo muri Turkey, barahamagaye muri Egypt n'ibindi bihugu dusangiye akari ivyo afika yuseruko. Nibaza yuko byo byaramucorotse atibutse kuraba neza intumbero ya leta, kandi yo leta ariyo iri ku butegetsi bw'umugambwe wabo kuko n'ubu ikintu gishushane cyacu. Nibaza yuko akwiye wenyine kwisubira ko akaba ko yavyihenze.
Metis Dor Fikiri mukuru muhari Morena nawe yibaza kuri iryo jambo ryo kuresha abanywanyi muri kino gihe himirije amatora, anabibonamo ingaruka mbi zitari nke.
Rizana kwa gucanisha mwo abanyagihugu abafise amatongo manini n'abafise mato canke bafise ahatabakwiye. Abo bantu badafise amatongo canke bafise adakwiye canke atagikwiye, iryo si kosa ry'abafise manini. Biraboneka yuko ari ibintu bikineza neza dukunezereza abanyagihugu arindiriyemwo amajwi. Abanywanyi ba CNDD-FDD ngira ngo umugambwe urabura ishuri bubahe, igashaka kubabwira iti reka tubagomore tubereke aho abantu bagifise ibintu mu vyisasire. Iyi ni inkurikizi bizovamo bica bituma n'abanyamahanga bari ngaha mu Burundi canke bifuza no kuza gushaka imitahe yabo bose baca bijura bagaca bahunga. Nta kiba kigishigikiye amatungo yabo, amatungo y'abantu bose ku isi ahagarikirwa n'amazu n'amatongo.
Turetse ivyo banjijyane namenyesha ko hari n'ikindi abatwara badakwiye kwibagirana gato.
Erega ko yabishikirije ivyo mu Burundi hamye abahe intwaro zakamatongo abantu akade zindi zikazibasubitse. Ivyarabaye ni ibintu na kabiri. Abatwa amatongo igihe nakari kuri bicombero barayashubijwe muri iyi ntwaro nyene ya CNDD-FDD. Nta kundi yashubije iteka bambuye ibintu 2022 yacayo nyene mu kiringo cayo ibandanya kwambura abantu barondetse. Ingingo z'ubutungane ni ingingo iyo si ya CNDD-FDD ingingo politiki bizohinduka mu ntwaro bizokwirikira kandi noneho birashobora kwitwarwa amasentare atarayi Burundi yirete nitabishira mu ngiro atozi nizo bishira mu ngiro
mukurindira ko bija mu ngiro rufikiri yigeze kuba twa rugwego rw'abashingwa manza mu Burundi agaruka guca amateka avuga
turavye amateka y'u Burundi nta nahamwe bavuga yuko leta ishobora kubuza umunyagihugu canke umuntu wese yigenga kugurisha itongo canke amatongo yiwe naho ndokwiga ndabisigura cyane nk'uko byanditswe ibwirizwa shingiro ryo mu kwezi kwa gatatu 2025 no ibwirizwa shingiro baherutse gutoza itariki ndwe kwezi kwa gatandatu 2018 ingingo 36 bavuga yuko umuntu wese afise uburenganzira bwo gutunga itongo ryiwe bwite uravye kandi mu iteko ry'u Burundi nimero 1/13 ryo mu kwezi k'umunani 2011 ritunganya amatongo mu Burundi ziremeza yuko umuntu wese afise uburenganzira gutunga itongo kandi akariko dishashatse cyose
umushinga mateka banje jya nino nawe yibutsa ko naha abanyamahanga bo barakoreye kiba barundi umutata rukwanka kubagurisha kwa matongo
komona uno munsi ikimoko cababirigi waruye kwitwa imoko igutwe na bene wabo tuto bita gute aba barundi tusa bene wabo bakwitwa imoko bamburize batunze nibaza ko kwabaye gushikuza arakwiye ku bavuga mu Faransa ku rutivye yavutse akabisokora ivyo ntibikunda niba icyo twovuga ngira mu Faransa no mu reforma agrere byo gusubira kwa matongo imaze bari buhinga niya bishobora kuzofata umwanya muremure na wende sinzi ko azaba kirongo uyu mugambwe avuga kugira uhindura ibintu gutyo nibaza yuko ikigaragara kiboneka nuko ataza abo bantu avuga amatongo yabo nawo no guruvyara rwabo
eka n'umukuru wa Morena hari ibindi bihushana bona mu ijambo y'uramutswa sende defdet
agomba kumvisha yuko umunyamahanga kuzitongo mu gihugu kanaka ucumenga iryo tongo araryimuye arariteruye aritwaye mu gihugu iwabo itongo n'itongo z'ikintu bayora ngo baterure kandi byongeye abisigura nk'uko umengo ni nk'uko umuntu aguzitongo aba ari nk'uko iyo bari leta y'amahanga ije ikagwana gatwaje ico gice cy'itongo leta y'u Burundi
eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
mu Rwanda urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rwahuye n'abayobozi b'amadini n'amatorero akorera mu Rwanda ejo kuwa kane byari mu rwego rwo kubamenyesha iby'itegeko rishya rigenga amatorero mu Rwanda riherutse gusohoka muri iryo tegeko hari ingingo igaragaza ko abayobozi b'amatorero basabwa kuba bararangije kaminuza kugira ngo babashe kuyobora amatorero ndetse bakanasabwa kwerekana inkomoko y'umutungo wabo n'uko ukoreshwa ni inkuru ya Somta Kaboyi umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri Kigali
Itegeko rigenga amadini n'amatorero mu Rwanda rishya ryasohotse umwaka ushize muri iri tegeko bivuga ko nta muntu n'umwe washinga itorero atabanje guhabwa ubuzima gatozi ikibazo cy'amashuri nacyo kibanzweho muri iri tegeko rishya aho itegeko risaba umuntu wese uyobora itorero kuba afite impamyabushobozi ya kaminuza mu mashami ashatse ariko akaba afite n'impamyabumenyi mu kumenya iby'iyobokamana mu nama yahuje abanyamatorero n'amadini anyuranye akorera mu Rwanda abanyamadini bagaragarije urwego rushinzwe imiyoborere myiza RGB ko bari basanzwe bifite amashuri yabo abigisha iyobokamana bakibaza niba RGB itazemeza aya mashuri yabo Houston Kayitesi uyobora RGB yasobanuye ko impamyabumenyi zemewe ari zatanzwe n'amashuri n'ubundi asanzwe yemewe na leta y'u Rwanda.
Basabwa kuba barize kaminuza bisanzwe hanyuma bakagira impamyabushobozi certificate yerekana iby'iyobokamana. Aho rero niho by'ukuri bagize n'ikibazo banagaragaza baribaza ngo ninde ufite ubushobozi bubyemera. Impamyabumenyi y'imyigire y'iyobokamana ni diplome ya kaminuza nk'izindi. Kugira ngo yemerwe ni ukuba warayize muri kaminuza yemewe. Kaminuza yemewe mu Rwanda cyangwa yemewe ahandi nk'uko amategeko abiteganya. Ibyo rero kuvuga ngo bafite amashuri yabo, iyo amashuri yabo ataremezwa n'urwego rushinzwe amashuri makuru mu rwego rw'igihugu, ntabwo twavuga ko ari impamyabumenyi yemewe.
Muri iri tegeko hari ingingo ivuga ko amafaranga yose amadini n'amatorero akoresha agomba gucishwa kuri konte kugira ngo hagaragazwe aho yavuye n'uburyo yakoreshejwemo. Iyi ngingo hari abagaragaza ko ikirimo imbogamizi. Padre Manuel Nsengiyumva wo muri Kiliziya Gatolika Paruwasi ya Nyamata yavuze zimwe mu mbogamizi zigaragaramo.
Gusa ikibazo twagize kuko navuga uburyo iyo geza butumwa rikorwa hagomberamo ayo mafaranga. Hagiye haba umucyo muri byose. Gusa ikibazo cyavutse nicyo cyahuye n'umwaka w'imisoro, reka mvuge gutyo, cyo bita année fiscale, kubera ko hari amafaranga aza yabaturutse hirya no hino agenewe ibikorwa byambukiranya umwaka umwe cyangwa ibiri. Cyo nicyo kibazo wenda cyavutse, wenda kubishyira mu mpapuro no kugira ngo wenda bizasobanuke neza uwaje none ahangaha bisange bimeze gutya, kuko hari igihe nafashaga umuntu simbyandike. Icyo gihe noneho biransaba ngiye nange guhindura uburyo ku buryo noneho uwaza yambwira ati padiri wafashije nde mumubwire wenda cyangwa se mumubwire ntafashije uyu nguyu. Ariko nanone ikibazo cyavutseho nanone kirimo kwiga no kuvuga ngo ese kunda nimfite wenda miliyoni 5 zo gufasha abantu mu myaka 5 none bakabaje bakuri konti yange bagasanga umwaka umwe mfashije miliyoni imwe za miliyoni enye ko bagiye kuzica imisoro nkaho ari inyungu nungutse muri uwo mwaka.
Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza RGB Madamu Kayitesi Yusta asobanura ko ingingo yagiyeho kugira ngo hirindwe ko aba banyamadini n'abanyamatorero bajye bahabwa amafaranga agamije gukora ibikorwa bidafite aho bihuriye n'ivugabutumwa.
Itegeko rivuga yuko bigenga mu mikorere no mu mafaranga, ariko iyo bibaye ngombwa urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rushobora kugenda rugasuzuma imikoreshereze y'amafaranga yabo kubera impamvu zitandukanye. Hari abantu bashobora kubona amafaranga aturutse mu buryo butemewe. Hari abantu bagira amakimbirane n'ubu bajya bayagira ajyanye n'uburyo bakoresha imitungo yabo. Iyo bibaye ngombwa rero nibwo urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruza hatitawe ku biteganywa no hatirengagijwe n'ibiteganywa n'amategeko y'imisoro, kuko nabo n'izindi nzego iyo bagize ibirenga ku byo bagomba kuba bakoresheje mu bikorwa byabo bwite barabisorera.
Muri iri tegeko hari ingingo ivuga ko abayobozi b'amatorero batemewe kubivanga n'ibikorwa bya politike. Gusa njye mu rusengero cyangwa muri kiliziya hanyuzwamo ibikorwa byo kwamamaza abanyapolitike. Urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere RGB rusobanura ko kugeza ubu mu Rwanda hari amadini n'amatorero asaga 700 afite ibyangombwa bya burundu, ariko hari n'andi menshi akora atariyandikishije. Itegeko ryariho mbere ryateganyaga ko umuntu ushaka kugira idini cyangwa itorero atangira gukora no mu gihe atarabona ibyangombwa, ndetse ko mbere hasabwaga icyemezo giturutse mu karere, ariko ubu umuntu wese ushaka gushinga itorero abanza gusaba ubuzima gatozi. Iri tegeko riteganya igihe cy'imyaka 5 kugira ngo abari basanzwe bayobora amadini n'amatorero batabashije kwiga basubire mu ishuri babone ibisabwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire ejo kuwa kane yumvise ubujurire bw'abagabo babiri baregwa ibyaha by'iterabwoba. Bararegwa gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Bwana Ndayambaje Bernard aremera ibyaha kanabisabira imbabazi, mu gihe David Nzabonimpa we ahakanye ibyaha akanavuga ko ari ibihimbano. Eric Bagirubusa arakomeza.
Bwana Bernard Ndayambaje wagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'ubujurire ari n'umwunganizi niwe wabimburiye abandi mu kwiregura. Aregwa ibyaha by'ubugambanyi n'ubufatanyacyaha mu cyaha cy'iterabwoba. Ubushinjacyaha bumurega ko mu mwaka wa 2013-2014 yarashinzwe gushakisha abasore bajya mu mutwe wa FDL urwanya ubutegetsi buriho mu Rwanda. Mu rukiko rw'ubujurire Bwana Ndayambaje yemeye ibyaha aregwa, maze asaba imbabazi umucamanza amusaba kumugabanyiriza ibihano. Maitre Fulgence Simbizi umwunganira agasaba ko urukiko rwahera kukwemera kwe maze rukabishingiraho ruca inkoni zamba rukamugabanyiriza ibihano. Mubushinjacyaha uvuga ko haba mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha ndetse no ku rwego rwa mbere Ndabayambaje yiregura atigeze yemera ibyaha, bukavuga ko imanza zaciwe zishobora gushingirwaho igitegeko ritatanze umucyo, bugasanga impamvu atanga asaba kugabanyirizwa ibihano zitahabwa agaciro, ariko nanone bukabiharira ubushishozi bw'urukiko. Umucamanza yabajije uregwa niba yarababariye kavutse wamutanze agaragaza umugambi yarimo wo gushakira abayoboke umutwe wa FDLR. Uyu wari umukozi wo mu rugo avuga ko yaragiye gukora icyaha cyari kigiye kugira ingaruka zikomeye ku Rwanda, kandi ko amafaranga yari yizejwe muri ibyo bikorwa ntacyo yari kumumarira igihugu kidafite umutekano. Mu 2015 nibwo urukiko rukuru urugereko rwa Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda rwahamije Bwana Ndayambaje ibyaha rumukatira gufungwa imyaka 20. Umucamanza yemeje ko azasoma icyemezo cy'uru rubanza ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Undi waburanye ibyaha nk'ibi ni Bwana David Nzabonimpa, aregwa ko kuva mu 2014 kugeza afatwa yagemuraga ibiribwa muri Kongo abarwanyi b'umutwe wa FDLR. Uyu wemera ko yari afite abagore babiri, umwe muri Kongo undi mu Rwanda, arahakana ibyaha. Aravuga ko chef de groupe mu Bugumba Bwana Dewo Makumbe ari we wamutanze ku butegetsi bw'u Rwanda kubera ibibazo by'amasambu bari bafitanye muri Kongo. Akavuga ko Bwana Makumbe yamwakaga imisoro myinshi ku masambu undi akayimana, kandi ko urukiko rukuru rugereko rwa Musanze rwamuciriye urubanza rugenekereje nta bimenyetso. Imbere y'umucamanza mu rukiko rw'ubujurire Bwana Nzabonimpa yavuze ko inyandiko mvugo y'ikirego cye yari incurano. Nzabonimpa aravuga ko bamuteresheje igikumwe ku gahato ku nyandiko mvugo, akavuga ko ibiyikubiye hari ibinyoma kuko ngo ntaho yigeze abikorera. Kuri Maitre Joseph Nkundira umwana umwunganira birababaje kumva ko uyunganira burana avuga ko igisirikare cyamushinyishije inyandiko mvugo ku gahato. Yavuze ko ubushinjacyaha butigeze bukora iperereza ryimbitse ku byaha umurega, kandi ko nta nyandiko mvugo ya Makumbi mushinja. Arasanga nta bimenyetso bifatika bishinja uwo yunganira, agasaba kumugira umwere ku byaha aregwa. Umushinjacyaha avuga ko Nzabonimpa agifatwa yavugaga ko babanje kumenesha umuryango we, none bakavuga ko umuryango we wamereshejwe inyuma, agasanga ibyo avuga byose ari ibinyoma. Yahakanye ko umugenzacyaha wa gisirikare yamutejeje igikumwe ku gahato ku nyandiko mvugo ye, kuko ngo yamubajije mu bwisanzure kandi bagirana ikiganiro kirambuye mu karere ka Rubavu. Agasanga inyandiko mvugo yakoreshejwe itafatwa nk'impimbano, kuko ngurego yayibajijwe hayisabira imbabazi. Umushinjacyaha narega Nzabonimpa ko yanekaga imipaka y'u Rwanda akamenya ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda n'iza Kongo akajyana amakuru ku mutwe wa FDLR. Umucamanza yabajije uregwa niba igihe yabazwaga n'umugenzacyaha wa gisirikare hari undi muntu wari uhari, yasubije ko atari kubimenya kuko ngo bamubajije bamupfutse ibitambaro mu maso ari ku ngoyi. Yarambuye ukuboko mu rukiko yereka umucamanza ati singo yaho bari banziritse, ati Imana yacu ijye ibamenya. Umucamanza ati none se uwakuzanira Serija Rukundo wakubajije hano wamumenya? Undatoya. Umucamanza ati none umwirondoro wawe yawukuye he? Undati sinzi iyo yabitoraguye rwose ngiye uretse gukubitwa ngataka nta kindi nari bukore. Urukiko kandi rwabajije ubushinjacyaha icyo bushingiraho bwemeza ko Nzabonimpa yatangaga amakuru ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda. Bwasubije ko chef de groupe mu Makombe yabagaza abaturage be hafi ya bose n'ibikorwa byabo, kandi ko imiterere yaho Nzabonimpa yagendaga byari byoroshye kumenya ayo makuru. Bwavuze ko byakunze korohera FDLR kwinjira mu Rwanda igabye ibitero. Nzabonimpa yahise amwikoma agira ati ubwo umushinjacyaha bivuga asa naho ari we neza neza wahimbye ziriya nyandiko mvugo, ati ibintu bye ntibyashingirwaho. Mu mwaka ushize wa 2016 urukiko rukuru rugereko rwa Musanze nibwo rwahamije ibyaha Bwana Nzabonimpa David rumuhanisha gufunga imyaka 15 arajurira. Umucamanza mu rukiko rw'ubujurire azafata icyemezo kuri uru rubanza ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Eh, bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Umukino uzahuza ikipe ya Nigeria n'iy'u Burundi mu marushanwa y'amakipe ahagarara ibihugu byayo umupira w'amaguru azabera mu Misiri ni uzatanga icyerekezo ku ikipe y'igihugu y'u Burundi, nk'uko umutoza w'ikipe y'u Burundi umupira w'amaguru yabivuze ejo kuwa kane. Inkuru yateguwe na Radio Ijwi ry'Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu gihe kuyishyikirizwa na Oriane Itangishaka.
Abakinyi 28 b'umugwi inserukira gihugu mu mupira w'amaguru intamba mu rugamba nibo bari mu myimenyerezo ibujumbura mu Burundi. Nka bose bakina mu bihugu byo hanze kiretse babiri gusa bakinira ku butaka bw'u Burundi. Ni mu gihe abakinyi bategekanijwe kuzoja mu nkino za kane mu gihugu cya Misiri ari 23. Umumenyereza mukuru Olivier Niyungeko yabwiye abamenyesha makuru b'inkino kuri uno wa kane aho imyiteguro igeze.
Twebwe ku bwacu nkuko maze iminsi muyibona aho ku kibuga cha stade kuno dukore imyimenyerezo ico nzinzi ko mutwe y'abantu bose abarundi bose bavuga ati twaratumye ko abajuweri bashika 28 kugira dushobore guha icizere umwe umwe wese ku byo azuba ari karakora araba hageza yipime ivyo twiyemeje ko dushiramwe imwe bita transparency umuco mu kazi cyo turakora nibaze ko ari byo twagize nibyo mubona n'ama benshi twatubimwe kuri stade baraba bavuguye bavugujya mu gakazi uko bigenda kose kagaruka kuri twebwe abamenyereza muri staff kandi nibaza ko turiko twitunganya neza
afatiye ku mugwi wa Nigeria uri kumwe n'intamba mu rugamba mu mugwi umwe Olivier Niyunge ko avuga ko urukino ruzobahuza ariko ruzotanga intumbero muri iryo higanwa uburundi bugiyemo ubwa mbere Umumenyereza Niyunge ko agafatira kwihangiro bari bihaye mu nkino zo gukurakuranamwo zabashikanye ku ntambwe y'uno munsi.
Kujya twatangiye tuvuga duti kore nya tugashika muri kane. N'ubu niko tuguma tuvuga. Twe turakora. Kujya Imana ari yambere mu Burundi tuvuga ati Imana nishobora byose. Turakora uko tuzogenda turabandanya niko tuzogenda turagira inyota yo gushika kure. Kuko twese tugiye muri kane, twese tugiye kurondera iyi gikombe. Mugari yacu aribaza hari bafite experience. N'ibyo byose birajamo. Mugani chobuza nawe kugwana wakoresheje nguvu zawe wabizemo nguvu abajeri bakavyumva uraba ushobora gushika aho uzoshika wakoresheje nguvu azwashimishije turi mu group match ya mbere Nigeria ahubwo batubwire neza gutangura ku mugwiza witwa gukomeye kandi urakomeye mugani azwi izodufasha aya mamashi utahora turonga
abakinyi bo kubgwabo bavuga ko bari mu myiteguro kandi ko bizeye kuzokora byiza nibashika muri kane mu gihugu cya Misiri Saido Berahino umusatirizi w'intamba mu rugamba anakina mu mugwi Stoke City mu gihugu cy'Ubwongereza avuga ko n'inkino za kivandimwe bagiye gukina zizobafasha kwitegurira ihiganwa
Nafurahi kuona wajuero wote walimaliza championa zao walirudia kucheza ndama murugamba na sante ya bia.
Saido Berahino ashimako abakinyi bose bavuye mu bihugu bakinamwo bagashika impore mu Burundi. Ati
walisaidia wote walifika bia. Preparation ziko zinaenda bien kiamtu anajua tuko na machi kesho
ku munsi wejo dufise urukino rwa kivandimwe n'umugwi Aigle Noir urukino rwa mbere ko kwitegura ku munsi w'Imana tuzoja Qatar na hariya tuzokina izindi nkino zo kwitegura abakinyi twese tumeze neza izo nkino za kivandimwe uburundi bugiye gukina mu makungu imbere yo kuja mu Misiri zifise akamaro kanini Kimwe nuko umumenyereza w'intamba mu rugamba avuga ko ariho azobonera ico buri mukinyi ashoboye.
Izo ninkino zikomeye gose kumumenyereza kuko biri muri bimwe bifasha kubona gusumba. Kuko atankino za kivandimwe yajyana na kimubona no kubesha ucukoresha ubuhinga bwa umumenyereza bwa ukaba byose ukaba byose kugira urabe umukinyi nuko nahanini abakinyi turi kumwe benshi turamenyeranye tumaze hafi imyaka irenga ndabazi imico yabo ingene babaye byose ibyo bakora kubera mba mu Burundi no mu Burundi ndabamenya gusumba ubwanwa ufata umenyereza aho hanze byomugura ko yo hava yenda gashiramo umukinyi abonye bwa mbere ariko aragiye kuri entraining gasanga kuri match biramugoye njye tumambuga nti izi nkino ziri mu zizofasha kugira dushobore gutegura neza dujikasho ka usyarika
inyuma y'urukino rwo kwipima ibujumbura kuri uyu wa gatanu umugwi Aigle Noir wabaye uwa mbere mu ihiganwa ry'igihugu mu cicaro ca mbere intamba mu rugamba zizosha zifata urugendo ku munsi w'Imana igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatandatu zizoshika i Doha mu gihugu cha Qatar aho zizokina urukino rwa kivandimwe n'umugwi wa Algeria bitegekanijwe kandi ko urukino rundi rwo kwipima intamba mu rugamba zizokinana n'umugwi nserukira gihugu wa Tunisia uburundi buri kumwe mu mugwi B na Nigeria, Guinea hamwe na Madagascar mu rukino rwa mbere umugwi nserukira gihugu w'u Burundi uzotana mu mitwe n'umugwi wa Nigeria kwigenekerezo rya 2022 ukwezi kwa gatandatu mu gisagara cha Alexandrie.
Inshuti mwakomeje kudutega matwi turabashimiye ko mwabanye natwe kandi turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bikurikira aya makuru yarahagarariwe na Edi Rwema naho giye mwumvaga kuri micro nde Jeffrey Mutagoma mwiriranwa amahoro n'amahirwe. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.